Ima rugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze Michel Kafando byagitezwe kwa kiganiro amenyesha makuru kuri uyu w'Imana nubwo atariko byagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri rya menyesha imyonano itandukanye yahawe canke yatanze Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata bya ONU amwe mu mashyirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Alain Menyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta Burundi muri rusange yongera ahura n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana uwo baganiriye ku byerekeye ibiganiro bihuza Abarundi. Ibyo biganiro ni nabyo byatumye Kafando afata indege imujyana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya 3 ukwezi ajya kuganira na Mkapa umuhuza mu matati y'Abarundi. Natavuga amatariki kanuni bumvikanye ko yemeza ko bahurije ku kirangaminsi gishasha cyo gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'Abarundi kugira ngo baje kuganirira i Arusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mkapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko izokwama imfata mu mugongo. Amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Metero Jean Marie Nduwimana harongorwa na Peace Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko Abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi n'umwe yaba umuganga utwara yaba amashyirahamwe ari mu gihugu yaba imigambi itandukanye twese twemera kandi tugatahura neza yuko ineza y'Abarundi ari ukuyaga kuri kina kiriya kandi ineza y'Abarundi izova mu maboko y'Abarundi. Abamunyamahanga nawe amashyirahamwe mpuzamakungu ibigo mpuzamakungu nabyo bigashyigikira ku ntambwe y'iwacu nk'uko natwe dushoboye ngo twarikunze kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agahereza ibiganiro maze Abarundi ngaha ku kivi muri Sendei barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kivi ugera ibinyonyero bibuza shingiro ubandanye nyabona hama twese Abarundi mu bice bitandukanye tubisho dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tano umwe yidoga canke avuga ngo arakomoriwe muri kina kiriya.
Nduwimana anasanga ata muntu n'umwe akwiye kwiyumvira gukoresha ingufu mu gukemura ibibazo.
Ishyirahamwe ry'umugabo wa Buraya ryaravuze iti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bamwe basaba Abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko Abarundi bose n'icyo yose bigambye yose amashyirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere w'umushinge wo kubaka igihugu. Ariko usaba byo bigo mpuzamakungu byarutura rimwe rimwe nuko bishyigikira Abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo Abarundi bonyine aribo bonyine bategereza kubaka igihugu cyabo. Naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashyirahamwe amwe twebwe turimo dusaba ko duterere intirano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro ikidashoboka ikidakunda tukakiganirirako mugabo icyitwa ingufu ntigikunda ntibikushoboka.
Umukuru wa Peace Burundi hari n'icyahanura ubutegetsi
leta y'u Burundi umubyeyi kwama iraje ushinga no gukingira umwenegihugu wese yaba mu migambo itandukanye amashyirahamwe atandukanye kugerageza kwereka amakungu ko ibyo bavuga ku Burundi atari byo. Gutyo rero umwe uyu n'uri ashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu n'uri ashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanwe gatwe kiwe umugabo ntabibaje kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo. Gutyo rero leta izoba yabaye umubyeyi yagaragaye bose amanatwe rero amashyirahamwe tw'abantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyaru na nyaru ni bihe byogenda uko kuko ntanya gufatanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko.
Kuva gena wako bintu mwayo ni dasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 20 ukwezi zitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuko yasanze ibintu byifashe. Eroje uri kaneza Bujumbura iri rya Amerika.